bakunzi badusuruke radio ijwi rya Amerika na nimwiza turi n'akanyamuneza ko kurangiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane no gutangura bibiri na mirongo ibiri na gatanu mu kanyamuneza hamwe namwe muri dususuruke. Uyu mwaka turangije waranzwe n'indirimbo zitari nke zaryoheye abakunzi b'umuziki haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda. Element LA, Melanin Boy, B-Face, Israel Mbonyi n'abandi baryoheye abakunzi babo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane warayurangiye. Turagaruka kuri zimwe mu ndirimbo basohoye. Ikaze Kosa. Nini mbwa wanyagwanda Element L, The Ben na Kevin Kate. Umwe asohoye ukwiwe bitanga indirimbo ziryoshye cyane. Mwiyumvire iyo bakoranye ari batatu naho. Batuzaniye iyi yitwa Sikosa. Yarabwe inshuro zirenga miliyoni zine ku rubuga YouTube mu mezi ane gusa.
Katana KGL in my Tesla. You feel an even no makeup. Oh my god, you look so fire. One more baby girl. I'm not having that. I am so down. We can slow down. In my belly, belly, belly. My choice be a Kwanzaa. I am so down. We can hang out.
Je mologo muri uno mwaka uheze mu 2024 umufasu ni umurundi kazi Kadikey ni umwanditsi w'indirimbo nyinshi z'abarundi yaregereye umugwi We Love Music abaha amajambo bamushirira mu muziki haciye hasohoka indirimbo yakunzwe cyane yitwa Mologo ni inkuru y'urukundo yabonye ruvuka rurakura ubwo rukundo nubwo bagenzi biwe Kadikey yashatse guha kado abo bagenzi biwe questa ukuru yo kubaka
que mon bonheur est ma réussite de peindre de tamoul impossible to forget this my wish make me crazy umba no gushira hejuru cyane kugira umuri kire all my
Change gusto muri 2024 yasohoye nyinshi ariko twabahitiyemo iyi nkuru y'urukundo yayise No Force in Love change nta nguvu mu rukundo. Ino ndirimbo ni nkuru koko. Melanie Boy aratubwira ingene vyatanguye agakunda umukobwa amwatse uyundi akamuha byose bikarangira nabi. Umviriza No Force in Love, Melanie Boy.
Chamujani burai wata songera kumubona oh na 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 oh na 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 oh 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 Chakumuchanchi tijara nemera kurara ndagenda chakubita chakunabuya ngo mubone yishimye nambabi nakuwa mazi tamike aburo buro umuti murasimba imbewe kuhoruba waye kandi wicaye mukuzuye atakisi ntaguhaye atakisi ntakutwaye Chumise chumuru watu Nuhede de yembu mutima Uwana kunda siwe Uwana siwe Uwana kunda siwe
umuririmbyi Element LA muri no mwaka uheze wa 2024 yaduhaye indirimbo yise Milele umva ikinyarwanda igifaransa icyongereza bose barashikiriwe kubuza ndimi zose yarazishize twumviriza zimwe mu ndirimbo zakunzwe muri uno mwaka warayurangiye wa 2024. Aba DJs nabo nyenerega bararirimba. Umurundi MB Data yaregereye umu DJ yitwa Phil Byte. Uyo ari mu mugwi wa DJs b'i Burundi bitwa Run Towns DJs. MB Data cyane Bucumi Moise ari kumwe na DJ Phil Byte bati tuzo na bica. Bati ntangora ni tukijamo mwe muracaraho bandanya mutumwanya twe turi mu vyunguka tuzo na bica ni MB Data na DJ Phil Byte.
Ni kuki mujoshe au tutajo mereka tukameswa ni nziko sai ukaza umbango ni kuki mutakase au tutakakata tulivame basoba nukwa nivi.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Umviriza ni radio y'u Amerika. Ikiganiro ni dususuruke. Uyu munsi twagaruse ku ndirimbo zakunzwe mu mwaka wa 2024. Kosho ni indirimbo y'umurundi Dramati. Ari kumwe na bigeme benshi bambaye impuzu z'abageni. Dramati nawe nyene ari umugeni abo bakobwa baramugwanira. Ariko Dramati arabahumuriza ko bakunda bose. Ni Kosho na Dramati.
Amlia
Ninja, mesha bonita mo. I don't know how to say it. You fatigue and these and that. Cause I am a cheetah. Sini yo veranya. Ukomba ni poe. Sinja gerezu mutima. Bani kizi nama. Shanti tonda. Waza nubuda.
Ikonde mie akusa kufanikiwa ni chanyoro
amatsiko ya warashize kumboni byanje byose mbivuze ufise ukusanu ko wangize would you take my hand otherwise baby ni utabibona zigira inzozi nzizuza ndota Baby, I need you more, I need you more. Zigira kana kezu zandaza.
Oyo ni the little one, Change umunyagwanda Chris Easy. Na yonyene yasohotse mu mwaka twarangije wa 2024.
It's not easy kubona umuntu kumva nk'uko uhimba. So challenging kubona iyo Tarimo gushona Anyway, teka my attention Kuri wowe gusa Inzozi ndota ni wowe gusa I really wanna make you my ride or die Yes, I want you, baby I wish you know oh, oh. Cause anti mazanjari overdose yeah, yeah. I wish you know oh, oh. Kwe yu baba ye na nje bingera ho There's no way
ndanya n'indirimbo zakunzwe mu mwaka wa 2024 waheze ibujumbura muri iyi minsi heze batambira kurukuta ino ndirimbo yitwa kurukuta ni ya MB Data ari kumwe na B-Face
Kundo nk'iki doma ngwaru mutima
ashida
nico namero mbona kanyama kandi no gasuma
nukofa
mutengire nyo tahari chupansha kakuri soma reka sha nico nirungu mbona bajama mbeho nk'umuzuma
sigaye no mupasi sigaye ne chopatoro sigaye na rasere mfe ubona soro gagapataro
sigango ntende mire
munde
Okay. Muri mwaka uheze wa 2024 umuhanzi w'indirimbo z'Imana Israel Mbonyi yaradugije indirimbo ziwe ku rwego ko zumvirizwa n'abumvira Iswahili izo yarafise arazishira mu Giswahili aranasohora n'izindi mu Giswahili twabahitiyemo zino zibiri malengo ya Mungu mu Kinyarwanda yari yahise inzibyo nibwira
Kuna mema,
na siri yasohoye mu rurimi rw'Igiswahili. Turangije ibihumbi 2024 waranzwe kandi n'indirimbo y'Imana yo gushimagiza Imana ko ari Imana ya kandi kajyo. Umukozi w'Imana w'umurundi Pastor Lopez yasohoye indirimbo ayita Imana ya kandi kajyo ati uri Imana ya kandi kajyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene yanyeretse.
Ogishinga tokwihemura watsinze indirimbo sha Ogishinga twikigandaro washize umunezero abahora bariko bararira ubariko baratwenga bazanye indirimbo zisi Terani mundo ye babuga bati uri mana we
uri mana ya kali kajo uri mani ndiri ni aba kali ndiri wasenda babi ndende pani ere
Yeah.
radio ijwi rya Amerika mwebwe mukunda mugakurikira dusasuruke ikiganiro cy'umuziki twarahimbawe kumarana namwe umwaka wa 2024 ivyo twabashikirije turizeye ko byabahimbaye abashaka kugaruka ku biganiro by'umuziki twakoze muraca ku mbuga zacu radio yacu VOA kuri Facebook na YouTube muzobisangako umwaka wa 2025 turifuza ko mutwandikira mukatubwira ibyo mushaka tubashikirako mwarakoze cyane kuduhitamo umwaka mwiza wa 2025 mugira amagara mugira amajana tubatumire kandi kuzajya mutugezaho uturirimbo mwifuza ko tuzajya tubashikiriza muri uyu mwaka Radio Ijwi ry'Amerika na Nili Mwiza turabifurije imigisha itagabanije muri uyu mwaka mushasha
Hindu ni hai, kunda na.